Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi bacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nk'uko mubizi, radio ijwi rya Amerika irimo iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero no kuri internet www.radioyacu.com, YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, naho ni mujyeyo. Iki kiganiro muragikurikira uko turimo tukibagezaho muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Njyewe ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo rwose murisanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Ejo bundi ku itariki ya 3 y'uku kwezi twizihizaga umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Kubona amakuru ni uburenganzira bwa muntu nk'ubundi burenganzira bwose bw'ibanze. None rero byifashe bite mu Burundi? Nagira ngo tubanze twumve nanone inkuru y'ijwi rya Amerika yabakoreye icyo gihe yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Turagezwaho na Desire Hatungimana.
Ubwigenge bw'amenyesha makuru buracari agahaze mu Burundi. Mu mwaka wa 2020, Burundi bwari mu kibanza cy'ijana 160 ku bihugu 180 mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru ku isi. Mu mwaka uheze wa 2022, Burundi bwarateye intambwe bushika mu kibanza cy'ijana 147. Buzi inyuma mu kubahiriza ukwisanzura mu mwuga wo kumenyesha makuru mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Tanzania iza mu kibanza cy'ijana 123. Kongo iranira intwaro rusangi mu kijana 25, Uganda ikijana 32, na y'u Rwanda rukaza mu kijana 36. Mu gihe kuri wa gatatu y'ukwezi kwa gatanu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, hari mu gasho umenyesha amakuru umwe. Uretse ibyo, nta gateka kumenyesha amakuru kahungabanijwe mu mwaka wa 2022. Ariko bamwe mu bumviriza canke basoma amakuru baremeza ko amakuru atangwa adashika kunyota abayumviriza. Ivyo babishikiriza abanyagihugu basanga atakinini babungura. Ku ruhande rumwe, abamenyesha amakuru ntibinjira neza mu mizi ibibazo bimwe bimwe kubera ubwoba bw'ibyabaye kuri bagenzi babo mu 2015. Icyo gihe bamwe barafashwe barafungwa, abandi bashika 70 barahunga igihugu. Amaradio RP ya Renaissance isanganiro Bonesha FM na Rema FM yaraturiwe ayandarugagwa. Mbere gushika ubu abiri ntarasubira gukora. N'ijwi rya Amerika ryarabujijwe gukora kuko ryoba ryagirijwe gutanga inkuru zidatohojwe neza. BBC y'Abongereza nayo nyene yari yarabujijwe gukora, ubu ikaba yarasubiye kwemererwa gukora, yamara kugeza ubu ntirakora. Nubwo biri uko, urongoye ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi hari ubuntu Onesime arashima ko hari ibimenyesha makuru vyari vyarugawe vyuguruwe inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati yabirongoye n'ikigo kigenzura ibivugwa n'ivyandikwa mu bimenyesha makuru CNC. Leandre Sikoba yavuga mu kinyamakuru Iwacu ati: abamenyesha makuru ntibubahuka canke baratinya gukora inkuru zijanye n'umutekano hamwe n'inyuruzwa canke isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu, na cane cane iyo hari bamwe mu ndongozi zivugwamo. Hariho n'amakuru ya politiki usanga adashikirizwa nk'uko vyari kugenda, kuko usanga hari uyu nurya ariko yokera abamenyesha makuru. Si abamenyesha makuru gusa bagifise ubwoba bw'ibyabaye, n'abatanga makuru nabo nyene nuko. Leandre Sikoba yavuga agira ati: ikindi kibituma nuko amasoko y'amakuru yacu ashacoba nashaka gutanga umuco uzosanga abantu bamwe baguma bagaruka mu bimenyesha makuru ibyo bigatuma amakuru atangwa ataka novera afise arakazuyazi Silver nakaruta imana arongoye radio televiziyo isanganiro ati aramenyesha makuru bakora inkuru bahejeje kwicira urubanza
umuntu atinya gukora inkuru yibaza ingene abakuru abarongoye igihugu bazovyakira kubera ko uzi ko bazovyakira ukutari kwiza ukibaza uti umutekano wanje wozohava uca uhungabana hanyuma iyo nkuru kabangira kuyikorerako
ku kibazo c'amasoko adatanga makuru umuyobozi w'isanganiro abisigura gutya
hari abusanga badatanga inkuru kubera ko nkirango usanga batazi neza ibikorerwa mu gisata babasanzwe barimo abo rero nta mutima mubi wo kudatanga inkuru babafise canke wovuga ngo hari ibintu bagomba kunyegeza akaba rero nabandi badatanga makuru kubera ko bavuga bati aya makuru amenyekanye ivyo ari byiza kuri twebwe izo nkuru rero bakareka kuzitanga
Serge Nibizi umumenyesha makuru nawe aremeza ko atamumenyesha makuru ategwa igitsure nabo muri leta vyotuma adakora inkuru icankiriya
kubamenyesha makuru baritwaza ngo iki kintu ntishikishobora kuvugwa kandi atamuntu numwe yabateye igitsure cyangwa atamuntu numwe yabuje gukora ico kintu
umuhinga ntahe Gerard yakurikiranye ukugene amategeko agenga ibimenyesha makuru yagiye arahinduka yarabonye ko haragahaze inzitizi ya mbere no kwimana amakuru ntahe Gerard ati
hariho ngo nababaha rero abantu babaherekeza ngo baje kuberekaho baronde ayo makuru bashyizeho ku rubuga umuntu abonye rero uwo muntu akorana na Mustanel Shaina guverinere yari afise ikintu ashaka kuvugira hejuru ntasubira kubaka kivuga yari ati mbega nina bivuga simpavangira ingorane
hari ubuntu Onesime arongoye ishyirahamwe ry'abaradiyo mu Burundi aremeza ko bazobandanya bavugana n'abatanga amakuru kugira ico kibazo kive mu nzira
koshishikara gusaba abari mu ntwaro cyane cyane kugira ngo bashishikare gutanga amakuru kandi bamenye yuko umumenyesha makuru nawe ari umwene gihugu kandi nawe yifuza guterera mu iterambere ry'igihugu muri ubwo buryo bw'ukumenyesha makuru
nayo ntahe Gerard avunda kagohe amasoko y'amakuru kwimba amakuru umenyesha makuru ni ukuyimba abanyagihugu bayakeneye ni no kuyima indongozi z'igihugu kugira zishobore gufata ingingo zibereye
Nguko rero muri makeya uko twakwita ishusho y'ibyitangazamakuru n'abanyamakuru mu Burundi. Desire Hatungimana yabitubwiye muri iyi nkuru ati kuva mu 2015 abanyamakuru 70 byibura barahunze. Umwe muri bo ni Bob Rugurika, n'umuyobozi wa RPA ikorera mu buhungiro nyine kuva mu kwezi kwa gatanu 2015. Yatwemereye kutubera umutumirwa ni nararibonye kugira ngo twungurane ibitekerezo muri ibibazo byose by'itangazamakuru. Bob Rugurika urahura komeye.
Yego ndaho Toma, mwakoze no kuntumira.
Ikaze rwose, ariko cyane cyane ngushimira umwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Urakoze cyane pe.
Murakoze namwe kuko iki ni igikorwa cy'iteka urumva naho umuntu yoba ari mu bindi bikorwa aragerageza akagifatira umwanya kuko bifite akamaro mu buzima bw'ibihugu n'abanyagihugu
ntako bisa rwose nuko noneho rero muri iyi nkuru y'ijwi rya Amerika Desire Hatungimana n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika nyine badufashije kuyibona bati mu 2022 Uburundi bwari ubwa nyuma mu karere ka Yase muri raporo ya RSF mugine mu birebana n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ariko noneho muri uyu mwaka w'2023 nako raporo ya RSF noneho ishyira Uburundi ku mwanya wa mbere umwanya w'114 mu bihugu 180 bityo nyine bukaza ku mwanya wa mbere mu karere ka Yase ibi ngibi nibyo urabyemera
mu bisanzwe sinzi ko novuga ngo ndavyemera cyangwa sindavyemera sinzi ko nzoba mparirije ababikoze cyangwa nzoba mparirije ukuri guhari ibihari mu Burundi mugabo nashaka kuvuga yuko mu Burundi uno munsi kuvuga yuko hariho ubwisanzure bwo kumenyesha makuru kuvuga yuko hariho n'intambwe umwuga wo kumenyesha makuru wateye je nibaza ko harimo gushikuza harimo ububeshi nibijanye n'ukuri by'ukuri kubihari. Nibaza ibi bintu biriko biraba muri no myaka ibiri aho Burundi bwavuye kure cyane ku rutonde ukabona umengo no munsi biriko biratera intambwe, nibaza ko twobiraba mu rundi ruhande kumbure rw'ibyahindutse muri ibishyirahamwe rikora izintonde Reporters sans frontières. Ahandi hose nibaza ko mu Burundi hari byahindutse, kuko ahubwo mu Burundi hako ibintu bihinduka ngo bigende bitera bimera neza biba bibi gusumba, kuko muri uno mwanya nyene turiko turavugana u Burundi nibwo bwonyene bufise umukenyezi umwe wenyene w'umumenyeshamakuru afunzwe kandi aheruka gucigwa urubanza ruteye ubwoba, urubanza rutajanye na gato n'ibintu akora cyane yagirizwa ibyo ariko arahogwa. Kubona umumenyeshamakuru yagirizwa yuko yahungabanije umutekano w'igihugu, icyo ni icyaha tumenyereye abanyepolitiki Burundi. Leta yama yagiriza abanyepolitike ishaka gufunga ariko itagira amakosa ibagiriza. Reka kumwe tuzaza kuvuga ko ariko nashaka kuvuga yuko ibyo sije na gato.
Nuko Bob ukomoje nyine kuri uyu munyamakuru kazi Florian Irangabiye yakoreraga radio igicaniro, yatawe muri yombi amaze kuva mu buhungiro mu 2022 yaramaze hafi imyaka 7 mu buhungiro. None mwebwe babanyamakuru muri mu buhungiro mwumva mufite umutekano, mubayeho mute, ese mwatinyuka gutaha namwe?
Oya, mu Burundi nta mumenyesha makuru yahunze arasubira gutaha kuva mu 2015. Icyo ni kimwe. Hanyuma nagira ndanababwire yuko uyu mumenyesha makuru Florian Irangabiye wewe bujyanye hari ikintu kimutandukanya natwe. Wewe ntiyari yaranahunze mu 2015. Yari umupfasoni yubatse urugo rwiwe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, yibarukiyeyo abana kuko yari yagiye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'2009. Urumva yagiye kera cyane, n'umuntu amazeyo imyaka irenga 13-15. Rero yarakubitiye i Burundi kuramutsa inshuti n'abagenzi, kuramutsa umuryango. Hanyuma aca afatwa mbiri, afatwa n'urwego rw'iperereza, bamwagiriza yuko yoba ari umumenyesha makuru akorera iradiyo ikorera hanze y'igihugu. Ijya radiyo igicaniro yashyizweho n'abarundi bamwe mu bahunze, ariko harimo n'abandi barundi bo muri diaspora, ni ukuvuga bari basanzwe baba hanze bayishinze. Ni ukuvuga rero wewe yari umumenyesha makuru w'iyo radiyo binatandukanye n'uko kwacu, wewe ntiyahunze 2015. Mwumve rero niho hari itandukanirizo. Urumva umuntu nk'uwo rero ahohotewe Burundi, urumva uwahunze wewe biba bisigura ko bamubwiye bati wihenze ugahonyora ku butaka ni umunyororo cyangwa n'urupfu. Murumva rero yuko nta si ibintu bihumuriza abamenyesha makuru bahunze, naho muhora mwumva mu mvugo z'abanyepolitiki bamwe bamwe b'i Burundi babicisha mu bavuga ngo twarateye akama abantu bahunguke. Bijya bintu birimo ububeshi, ahubwo ibikorwa nibyo bigaragara. Ibi byo gufata umuntu mukamufunga ngo kubera ko yagiranye ikiganiro na naka, murumva Floriane no munsi afungiwe ibyiyumviro byiwe yaseruye muri icyo kiganiro. Murumva rero yuko n'ibintu biteye kubiri cyane no kubahiriza agateka k'umwuga wo kumenyesha makuru, biteye kubiri no kubahiriza ibyiyumviro, ukwishyira no kwizana mu byiyumviro.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri Sanga. Turaganira na Bob Rugurika, umuyobozi wa RPA ikorera mu buhungiro kuva mu 2015. Hagatangwa kubera ko ari mu rwego rw'ubwisanzure bw'itangazamakuru, nagira ngo nibutse abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ko mu Burundi nyine hari mugenzi wacu Bigirimana Jean wazimiye kuva ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 7 2016. Yakoreraga ikinyamakuru iwacu, mbere yarakoreraga Radio Rema FM, na n'ubu ntabwo imiryango ye ntabwo bagenzi be turamenya irengero rye. Mbibutse Bigirimana Jean yazimiye mu 2016. Nuko niko se Bob jyewe nivugiye ibyanjye, ariko se mwebwe harakanunu, ni ukuvuga harakanuka gakuru mwaba mufite kuri Bigirimana Jean?
Amakuru dufite kuri Jean Bigirimana yahora akorera radio Rema FM hanyuma mu nyuma akaja gukorera mu kinyamakuru iwacu nyuma y'amezi nk'abiri mengo bagaca bamunyuruza nuko yamaze kwicwa. Jewe ndafise amakuru ya bamwe mu bakora mu nzego z'umutekano hariho n'abatubwira iyo yiciwe ningene byagenze kumbure si uwo mwanya wabyo, ariko amakuru dufite nuko yamaze kwicwa. Hanyuma uwo mumenyesha makuru yarishwe naho no munsi nta kiziga ciwe kumbure murambo ubyigeze biboneka, ariko amakuru turafite ko yishwe naho ata kiziga ciwe umurambo bigeze berekana. Ariko kandi mumenye yuko nta matohoza igipolisi cy'i Burundi kuva uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nta matohoza bigeze bagira kugira igipolisi kibwira Abarundi n'amakungati wa mumenyesha makuru turiko turatohoza ibyiwe, hari abantu tumaze kwikeka kuko byari byagaragaye birazwi. Erega yanyurujwe yagandaguwe ari uko yari yahamagawe n'umwe mu bakozi bakorera urwego rw'iperereza, sinzi ko mu Kinyarwanda mubyita ubutasi.
Ni kimwe rwose, ayo magambo yombi turayakoresha.
Yahamagawe n'umukozi akorera urwego rw'iperereza rw'ubutasi, aramuhamagara ku telefone aramubwiye ati ingo unsange aha n'aha, hanyuma Jean Bigirimana araduga aragenda ahantu baca baramufatira ahantu urenganye Bujumbura wadudume umera nk'uja imuranga, hanyuma aranafatwa aranafungwa mu gasho k'iperereza kaho nyine mu ntara y'Imuranga, ni nko ku birometero 60 uvuye ku mugwa mukuru i Bujumbura. Abantu baherutse rero icyo gihe, inyuma yaho nta kayambu nta muntu n'umwe yigeze amenya ibyo gushika n'ubu imyaka indwi irarangiye, nta gakuru mu gipolisi ntacyo bavuga, muri leta ntacyo bakivuga, mu butungane nta dosiye iriyo. Murumva yuko n'ibintu bibabaje. Kandi iruhande ya Jean Bigirimana mwibuke yuko abapolisi bagiye ku rugo rw'undi mumenyesha makuru yitwa Christophe Nkezabahizi yakorera radio televiziyo by'igihugu, yari umuntu w'inzobere abantu benshi bazi, bamugandaguranye umuryango wiwe wose, umukenyezi n'abana, eka mbere n'umushyitsi yari yaje kubaramuta, barabica bose mu rugo abantu barenga 6.
Ongera wibutse abumva ijwi rya Amerika umwaka byabayemo byuwonya kwigendera.
Bamwishe ku igerekerezo rya 13 Gitugutu umwaka w'2015, no kuvuga amezi 8-9 imbere yuko uwo Jean Bigirimana nawe anyuruzwa, niho bamugandaguye mu 2015 mu kwezi kw'icumi, bamugandagurira ku rugo iwe. Abantu twarakoze amatohoza, ababanyi barabonye abapolisi, mu nyuma twararonze abapolisi baduha amakuru baratubwira bakoze ako kabi, baratubwira abapolisi twarabivuze, ariko abo bantu bose baridegenza i Burundi. Bisigura yuko kwica umumenyesha makuru mu Burundi, kunyuruza umumenyesha makuru mu Burundi, kubangaza bagahunga kubijya leta n'ibintu bisanzwe cyane gose, ubona yuko ahubwo ari ingorane bariko bakura mu nzira.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Bakungu Idrisa. Bakungu we? Urakomeye.
Urakoze cyane.
Ye, uherereye he?
Uherereye hano Kigali mu Rwanda.
Ye, gusha ku ngingo.
Ndagushimira. Yego, ndagushimira ko watumiye uwo mutumirwa.
Yego.
Ni utubazo tubiri nshaka kumubaza. Ni ukuvuga ngo iyo bamaze kumenya hari umunyamakuru wabuze babigenza gute? Baramushaka bakora iperereza bakamenya aho yaburiye? Njya nkamubaza ngo muri ba bandi nyine bidegenja bakoze ibyo byaha, iyo mubabonye i Burundi ubafatiye imyanzuro cyangwa n'abahunze igihugu bakoze amaburerwa mabi mubafatiye imyanzuro? Murabashakisha koko tukabitangariza Abarundi kugira ngo ubumwe kugira ngo bugerweho, abakoze ibyaha bajye babahana, ntabwo aba ari byiza nyine.
Bakungu urakoze cyane. Ye, urakoze rwose.
Murakoze cyane.
Ye, Bob Rugurika uramusubiza iki rero? Bob Rugurika.
Kubwe hancho nuntene, dariko nungi tafuga ti, hiyo mbega hari mwenye makuru wanyu, chai mgenzo wanyu abuze, ligenda gute muramushaka. Nagiranda mugire mwenye wanyu, mubisandu umuga huku mwenyesha makuru suwa gushaka wano, ahugo, nuwa gushaka makuru. Kwebwe hiyo mwenyesha makuru abuzi wirengero, chane aganda guatichwa. Icho dukora tugira amatohoza, icho vita enquete journalistiki. Na matoza y'umunyamakuru y'umumenyesha makuru ivyo rero twarabikoze kuri Jean Bigirimana turanavuga twaravuze umuntu w'imbonera kure yitwa Abel Abel niwe yahamagaye Jean Bigirimana turerekana amatelefone bakoresheje turavuga yuko mu nyuma Jean Bigirimana amaze kubonana n'uwo Abel bagiye muramvye hayimo umukuru w'ubutasi muramvye akamufata wiperereza akamufata ivyo rero nivyo twebwe dukora nk'abamenyesha makuru kugira inzego z'igihugu zibikorereko zice zifata ziti nyabura turumva ko hari abantu bafite amakuru kumbure urwego rw'igipolisi cyangwa urwego rw'ubutungane buheze bugende bubaze nabo bamenyesha makuru bati twumvise mufite amakuru mbega hari icyo mwotusumbya ariko rero nashaka kubwira uyu muntu wanyu yuko ivyo rero mu Burundi nibyo bitigera biba naho tugira matohoza tugashikiriza makuru abarundira makungu harimo n'inzego z'igihugu ntabwo inzego z'igihugu zigera zibikorerako kubera ko bobo baba bazi yuko byakozwe na bamwe nyine mu nzego z'igihugu byakozwe n'ubutegetsi buhari bwa CNDD-FDD
ati none se iyo mubonye bene abo bantu baba barakoze amabi bidegembya mu Burundi mu byitwaramo mute
erega abajije ikibazo cyiza erega nibyo navuze bica bituma n'abariko barakora uwo mwuga batinya bakagira ubwoba bamwe bagata bakomoka bagahunga igihugu abandi bagahitamwo kwikorera ibintu bibayabaye kubwira abantu ko imvura yaguye kubwira abantu ko hari abayisanganya kubwira abantu ko hari umwimbu w'ibirayi wagenze neza ariko ugasanga amakuru yabene ibyo bintu by'ubwicanyi bukogwa n'abantu bari muri leta bukogwa n'abantu bari mu nzego z'ubutu z'igipolisi ugasanga amakuru yabene ibyo bintu by'ubusuma bukabije abantu biba amatungo ya leta ugasanga ntabyo bagikora uno munsi rero niko bimeze mu Burundi abamenyesha makuru bari Burundi barahawe ubutumwa barabona bati bagenzi bacu barishwe nta matohoza yakurikiye nta butungane bwakoze bagenzi bacu baranyurujwe igipolisi ubutungane ntacyo byabikoze ko ubu rero baca bahita bagira ubwoba bakagira bati reka rero natwe ahubwo twihorere tutaja kugira biriya bibazo bariya bagize n'ibyo rero nicyo gituma mvuga nti umwuga wo kumenyesha amakuru mu bisanzwe no mu Burundi usa n'uwapfuye jyewe no bivuga yuko usa n'uwapfuye kubera buriya hariho abantu bavuga amakuru umwuga wo kumenyesha amakuru akanovera n'akaranga mutima k'uwo mwuga nako kubwira abantu ibinyegeje abantu ntubabwira ngo umwimbo hariya wagenze neza ukuntu bikaba birarangiye utegereza kubabwira mbe ni kubera iki wagenze neza hanyuma iyo hari umwimbo wagenze nabi mu bisanzwe abantu ntibakeneye kumenya uko wagenze nabi bakeneye kumenya igituma wagenze nabi nicyo gituma rero hata haba icyo bita travail journalistique ni ukuvuga igikorwa cy'umunyamakuru wo gutahuza abantu igituma ibintu biri ku biraro nicyo gituma buriya bavuga mu Kirundi wacu barabivuga bati umumenyesha amakuru ni igisho n'ugutwi k'umunyagihugu
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umutumirwa Bob Rugurika umuyobozi wa RPA ikorera mu buhungiro turaganira ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi kuri telefone dufite Mushimire Henriette Mushimire sinzi ndumva Mushimire Henriette ari ku murongo ariko ndumva yasamaye twikomereze ku kiganiro hanyuma mu gihe bakenshakira undi utarangara mbibutse ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika niko se Bob ubu ngubu umwuga w'itangazamakuru mwebwe muri mu buhungiro mubona ushobora gutunga nyirawo
Nibyo umwuga w'ubumenyesha makuru cyirutu iyo ubikorera mu buhungiro ni ikintu kigoye cyane gisaba kwitanga kandi gisaba umutima. Reka ndabahe nk'akarorero kuva mu mwaka w'2015 buriya butegetsi bwa CNDD-FDD busambuye bugaturira ibinyamakuru bukangaza abanyamakuru barenga 107 abanyamenyesha makuru barashite mu bihugu byo hanze y'u Burundi, barashika mu Rwanda, barashika mu Buganda, abandi baja muri Tanzania, abandi baja muri Kenya, hari n'abagize amahirwe baja mu bihugu bya Burayi biteye imbere za Canada, Ububiligi, Ubudage. Abashikiye muri hanze mu buhungiro ikintu cya mbere bavuze bati ntidushobora guhora, ntidushobora guceceka ngo Abarundi babandanye bicwa, Abarundi babandanye basahugwa, Abarundi babandanye batotezwa mu gateka kabo kubera ko atamaradio yigenga agihari. Ubwo nyine nicyo gituma twaciye dushinga ibinyamakuru bikorera mu buhungiro byigenga. Mugabo umenye yuko kwabaye kwitanga, nta muntu n'umwe kumbura icyo no kwita abafasha, nta bamwe bita baterankunga, nta bantu icyo gihe bari bahari bavuga bati turi ngaha nimutubwire ibyankenerwa tubafashe. Oya, byavuye mu ishyaka ryacu, turabikora, turashinga ayo maradiyo. Uno munsi hari amaradiyo arenga mbere atandatu akorera mu buhungiro, ariko tukiyashinga yari abiri. Twabaze mbere gushinga iradiyo imwe, twese hamwe turi mu iradiyo imwe bita Inzamo. Mu nyuma niho twavuga tuti ariko rero ko tubona igikorwa gishoboka, reka twagure, reka dusubire muri ya maradiyo yacu ya kera, ajya amazina yajya maradiyo ntazimangane, duca turasubira turavyura RPA mu mezi abiri. Rero mu nyuma haraza na Radio Televizio Renaissance, uno munsi na maradiyo arenga hariho ayo atatu yaramenyerewe Burundi, hariho n'ayandi yavutse. Bisigura yuko byasabye kwitanga, nta mushahara twari dufite. Icyo ni ikintu jewe ntazibagira kandi gikomeye muri kahise k'uwo mwuga wo kumenyesha amakuru, no muri n'abazokwandika bazobwira abana bazovuka yuko mu 2015
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nimero ya umurongo wa nimero ya telefone ya Bob Rugurika ugomba kubucitse, barongera bamushakire. Noneho rero mukanya tube twumva aka gatangazo cyangwa se tube twumva aka kazi iki.
Igira hirya ariko madame niki mwinyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwe mwuko.
Yego rata, uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko abirasi muhumuruka mana
shofe, wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Bob Rugurika umushyitsi wacu wagarutse.
Yego ndi hano ariko ndabonye ngo mfite nimero zibiri.
Yego. Igikuru nuko
bakumboni.
Yego, igikuru nuko bakumboneye nize yuko Nadia uri kumfasha wamuhaye iyo ya kabiri ku buryo imwe igize ikibazo indi yayikubonaho. Nuko. Telefone yawe rero yacitse. Yego.
Naringeze sinibuka aho naringeze aho byacika.
Yego, wari uri muvuga ukuntu mwatangiye ibinyamakuru nta mushahara, nta baterankunga mufite, ari ubwitangiye gusa. Naho ngaho mu magambo make warugeze.
Ego nico nako ndavuga nti ibyo bizotuma no muri kazoza no muri ikahite ku Burundi abantu bazomenya ko hari abamenyesha makuru babaye intwari bagumye ku kibi kugira Abarundi bamenye ibiriko biraba. Ariko ndavuga yuko icyo gihe hari Abarundi barenga igice cy'umuriyoni w'Abarundi bari mu buhungiro mu makambi, abo bose ntibamenye ibiriko biraba i Burundi, abantu bariko baricwa, abantu bariko barasahugwa, ariko babibwirwa n'ayo maradiyo yagiye gukorera mu buhungiro yavukiye hanze. navuze yuko rero mu nyuma twaragiye kudodora kubafasha ku bantu bamwe bita abaterankunga tuzi bazi by'umwuga wo kumenyesha amakuru ntibyari byoroshye kuko twari dufite abandi bantu turiko turagwana nabo kuko buriya hari abandi bariko barafasha iriya leta kugira ayo maradiyo ntasubire kuvuka baragiye baravuga bati nyabu nayo maradiyo ntimuyafashe ayo maradiyo akorera mu buhungirazo ukora ibara ariko hari haheze imiti bumva dukora dukurikiza akarangamutima k'umwuga ibaza abantu batomoye bari abantu b'igipolitiki cy'i Burundi abanyepolitike ba CNDD-FDD twama turiko turabarondera kugira nabo bagire icyo bashikirije murumva ko byatangaje abantu benshi naho rero mu nyuma habaye abagira neza batangura kuvuga bati nyabu na twaratahuye igikorwa cyane kirahambaye muri biriya bintu biriko bya Burundi kuko i Burundi nta mumenyesha makuru akidegenja bose baratinda nuko rero batangiye kudufasha baraduha ubufasha bwa mbere hanyuma abamenyesha makuru batangura kuronka utuntu duto duto agashahara gato gato kukubwira bashobore kuriha basi nako kalwaye inzu cyangwa bagaburira abana n'imizi 15 ariko bibatume baguma ku mwuga ibyo rero nibyo ko byabaye ariko nagenda kuvuga ko imyaka inzwi irarenze gushika n'ubu baracari muri ibyo bibazo by'uburyo by'ukubaho nta makontra nta biki no ugasanga nta hari amavantage ibintu no kwita uburusho umukozi wese atozega kugira mugabo usanga uno munsi bobo bataronka kubera ko bariko baritanga ni igikorwa gikomeye cyane ni nk'uko navuga ko bari muri benevola ni ikintu nyine nk'umurimo mwitumo ni ikintu cy'iteka cyane genda biharura nk'iteka si umwuga wotungisha abantu ariko uno munsi urabona ko hari abamenyesha makuru bagira bati tuzoguma kwibanga gushika uyu mwuga wacu usubiye kwambikwa umutamara mu Burundi gushika igihugu cy'u Burundi gisubiye kubamwo intahe n'ijambo kikaba igihugu cyubahiriza amategeko amaradiyo n'abamenyesha makuru bigasubira gutaha i Burundi bigakorera ku mugaragaro ku butaka bw'u Burundi.
Ijwi rya Amerika hagati aho ngaho banywanye b'ijwi rya Amerika nagira ngo mbiseguriho rwose amatelefone yanyu arimo kutugora twashatse Bansabimana bamushimire bande yande ntabwo telefone ziri gucamo cyangwa se yamara kanya gatoya ikabira cyitse nuko mutubabarire icyo koze ntabwo ducika intege turakomeza uko dushoboye kose kubera ko iki kigano ni cyanyu ntabwo ari cya Bob Rugurika na Thomas Kamirindi twenyine gusa none rero mu gihe bakinshakira nyine bakingeragereza kumbonera umunywanyi w'ijwi rya Amerika wakwiganirira n'umutumirwa Bob nagira ngo nkwibarize ku kintu nakwita cyo kwizerwa muri hanze muvuga amakuru y'u Burundi ubwo ngubwo umunyagihugu yakwizera gute ko mumuhaye amakuru nyayo icyo ni cya mbere icya kabiri mwatohoje koko mwaboneye gihamya ni ukuvuga amakuru atabogamye umunyagihugu ubwo ngubwo bizera gute
ego gato mbere yuko nishyura iki kibazo kuvure kuri ako kagorane ka telefone ndabona jewe kuri umurongo wanjye ufite telefone zibiri sinzi ko nobanza ngakura ku imwe tukabandanya ku yindi
ubwo ngubwo uyikuyeho ntabwo twagutakaza kubera ko turakumva neza turakumva neza rwose nta kibazo
okay ni visa nakuye ku imwe kuko zari zibiri nibaza uko nadi ashobora kubandanya arondera kuri uwo murongo sinzi nashaka kwishyura kuri icyo kibazo
yego
buriya niho naguma ndanabivuga niho uno munsi ibanga ryacu rihagaze niho uno munsi iteka ryacu rihagaze muti gute muvuga muti kubona muri radiyo ikorera hanze umunyagihugu i Burundi cyangwa n'ubumviriza yobizera gute nibyo nagenda babwira nagenda bibutse yuko imbere yuko leta y'u Burundi ya CNDD-FDD iturira ibimenyesha makuru abandi ikabangaza ikanabyugara nagenda bamenyesha yuko hagati y'abanyagihugu b'abarundi n'aya maradiyo yacu yomowe yaturiwe agasambungwa i Burundi hari icyo nokwita urukundo rudasanzwe mu gifaransa nokoresha hari histoire d'amour hariho urukundo rudasanzwe hagati y'abanyagihugu n'aya maradiyo yacu kuko aya maradiyo yacu yaritaho cyane gusumba inyungu z'abanyagihugu ntabwo yari amaradiyo televiziyo yirirwa byiruka inyuma y'abakiranganje bagiye kugurura centre de santé bagiye kugurura ibarabara rihengamye bagiye kugurura ikiraro cyanyurujwe ko amafaranga oya yari amaradiyo yitaho ubwa mbere na mbere ingorane z'abanyagihugu twagenda guha ijambo abanyagihugu badafite amazi meza mu duce babamwo abanyagihugu bafite indwara zibatera ariko bataronka abaganga twagenda kuraba ingorane z'uburimyi ziri mu banyagihugu kugira tuzivuge abatwara igihugu babyumve hanyuma babironderere imico ikindi gihe tugafata abategetsi abatwara igihugu tukabaha ijambo kugira babwire abanyagihugu uko bipfuza ko bokwigenza kuri ibi na biriya murumva ko twari tumeze nk'ikiraro hagati y'abanyagihugu n'abatwara rero icyo kintu nticyahindutse tumaze kugera mu buhungiro b'abanyagihugu nyine nibo baduha amakuru murabona uno munsi hari ibintu byateye imbere bizi gutuma tumara ko amakuru harage za WhatsApp harage za Twitter harage za Instagram harage za Facebook n'abandi bikora uno munsi harage bya Zoom ushobora kugira inama n'abanyagihugu bashika cumi bari Burundi atanu umwe azinanye n'uwundi bose ariko muri kumwe mu nama muyaga ibyo rero n'ubuhinga bwana dufashije gutuma dufasha gusumba abanyagihugu kuronka amakuru rero hanyuma ikindi nacyo navuga twebwe nk'amaradiyo yahunze ntidushobora ntiturekuriwe gukora ikosa kuko dukoze ikosa twoba twikiriye urubanza nk'ubu dufata inkuru y'ikinyoma tukayirema tukavuga ibintu kugira tubeshye abantu cyangwa twagiriza abantu bitari ibyo murumva yuko twe twoba duheje kwikirira urubanza ibyo nabyo byoshimisha cyane iriya leta yatwomoye kuko yokigira ati ba bantu noneho barasaze basigaye bavuga ya muhe nta n'umwe akibumviriza abantu bose barazi ko babeshya icyo gihe njya nkubwire Toma nta muntu n'umwe yosubira gufata ngo ku mugoroba arondere amakuru ya RPA arondere amakuru y'indamba cyangwa amakuru ya Renaissance nta n'umwe yosubira no kubirondera bamaze kumenya ko turi ababeshya ariko uno munsi babironderana inyota nyinshi kubera iki kubera bazi ko nitwe tubabwira amakuru agezweho i Burundi nitwe tubabwira amakuru y'ibinyegezwa i Burundi y'ibintu binyegeje nitwe tubabwira abategetsi bariko barasahura amatungo y'igihugu nitwe tubagirira amatohoza tukababwira tuti uriya muntu yabuze irengero byagenze uku uriya muntu yishwe n'abanaka rero ibyo nibyo bibabaza buriya butegetsi bwa CNDD-FDD icyo rero nagenda kibabwire ariko nagenda kubwira ikintu cyiza cyane Toma aya maradiyo yacu wumva yomowe nagira ndakubwire ko uno munsi arakunzwe cyane uno munsi arakunzwe si kuvuga ngo ndiko ndishimagiza nishyira hejuru nka wa musambi ariko uno munsi arakunzwe cyane kuko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uno munsi ibaze ko ariko aragirana ikiganiro n'abanyamakuru aravuga ati ejo bundi maze numva bavuga dosiye ya muganga Christophe Sahabo uwo n'umuganga mu Burundi afungiye ubusa bariko bagomba kuzuruma ibitaro byiwe iyo dosiye twarayikoze ko cyane uno munsi Perezida Ndayishimiye ibaze aravuga ati naje numva RPA basha bavuga yuko ari deyo nabiteye atariko nagira ndababwira je numvise umengo muri iyo dosiye y'ibyo bitaro havugwamo agahombo k'amahera ya leta ati nta ndategeka inzego z'igihugu zibikurikirana murumva yuko arakurikirana ibya RPA twebwe baratubwiye bajya bategetsi b'i Burundi bose ku murongo uhereye ku mukuru w'igihugu nta n'umwe ashobora kumara kabiri atumvirije aya maradiyo yacu yabwiye mu buhungiro
yeah.
nagira ndababwira ikindi kintu
yego
umuntu ariko yavugwa ifungwa duwaho dari umushyiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni General Alain Guillaume Bunyoni
yego
nagira ndababwira yuko ifungwa giwe harabwiye no utuntu tudukosa twinshi baragenda igipolisi kirugariza umuryango barabugarana abana ntibaza kwishyure abakozi ntibaze gusuma ibintu biravugwa ko biteye ubwoba biriko birabera ku rugo ayo maradiyo ari mu buhungiro abaharaniye agati y'akazi na muntu bomowe n'irya leta bari mu buhungiro nibo bafashe ijambo baravuga bati byibure nyabuna umuryango wa Bunyoni niwubahirize mu mateka yawo yagira uwubaho nyangira agateka kabo ibikorwa byose bikorwa hinsunze amategeko n'uwo bunyoni nafatwe ashigwe imbere y'ubutungane ntagandagugwe ashigwe imbere y'ubutungane kandi niyashigwe imbere y'ubutungane aroswe uburenganzira bwo kwisobanura bwo kwisigura nk'uko imanza nziza ziburanishwa abantu baratangaza
yego
urumva gasoma
yego
abantu baratangaza bakigute amaradiyo
reka duhina amagambo
bunyoni ari mu bayarungitse hanze ariko aramuvugira
kuko
duhagararira ineza
reka duhina amagambo
duhagararira ijambo n'intara
reka duhina amagambo maze duhe ijambo nayisi Oscar na Mugisha Jean Mugisha Jean ndabona ashobora kuba ari muri Zambia naho Oscar ndabona nimero yari yo mu Rwanda nimba ntibeshye nuko nayisi nayisi Oscar we sinzi ibyo arimo nawe turamubuze kandi numva sa nuri ku murongo noneho twihamagarire Mugisha Jean Mugisha
umeze neza
yego urakomeye uri muri Zambia
yego ndi muri Zambia Lusaka
ariko uri umurundi
ndi umurundi ijana ku ijana
none wabwira umutumire Bob Rugurika nimba warahunze cyangwa se nimba waragiye kwishakishiriza ubuzima ku buryo busanzwe
aya ndi abarundi benshi basanzwe babizi fatire dusanzwe turi muri abo nyine abanyamakuru nyine bari hirya no hino
nawe uri umunyamakuru se
oya twarigeze kwaba turi muri ibyo mugaho dufite muri ibihugu twaciye tujya mu bundi buzima gusa nagomba se n'u
buretse gatoya Mugisha
umugenzi wacu
Mugisha nawe wigeze kuba umumenyesha amakuru
yego nagize kuba ndi umwanditsi mu kinyamakuru
hanyuma ugeze muri Zambia urabiheba
twabihagaritse ku mbo tubona yuko menga hariho ukutaba umuntu yibyogenze
ye noneho ganira n'umutumire Bob Rugurika
yego mbi aranyumva sanje aranyumva
yego urakumva
ndakumva cyane Mugisha nkeneye kwijambo kuri iki kibazo cy'itangazamakuru cyane cyane uhagaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi ngira abarundi batari bake basanzwe bazi ikibazo gihari nambaye mu bijyanye no kumenyesha amakuru y'ubutungane bisa n'ibintu byafashwe yuko umenga abantu aya maradiyo bavuga yuko we yarahunzeho abari mu gihugu bavuga yuko ngo yahunze muri make yahunze ubutungane muri kuri mu bwabo urazi igihugu cy'u Burundi ibinyamakuru by'ukoresha ibifata byamaze gucamo imikinire ngira ngo nk'akabe ntutanga urazi amakuru avuga ukuri ku gihugu cy'u Burundi cyangwa amakuru aba ariko arafasha abanyagihugu kumenya uko u Burundi byifashe ko ibintu biba biriko biragenda ngira ngo n'amakuru bihagaze ugashaka ko u Burundi bikaba ugataka ko u Burundi byemewe n'urwego fenise ibyo ahubwo numva ngo usanzwe rubi kwikirana umunsi ku wundi ibyo binyamakuru uragi byabyahindutse ibinyamakuru by'uduhayagiza ubutegetsi tuduhayagiza abategetsi bajya hirya no hino
nuko mu magambo makeya Mugisha bigenze bite se kandi Mugisha ndagushimiye cyane ndumva telefone yawe nayo itameze neza hanyuma bambwiye yuko nayisi Oscar yongeye kuboneka nayisi we
yego
urakomeye
yego ndakomeye
uherereye hehe
uherereye muri Kirehe
Kirehe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda
yego
nuko mu kirundi bavuga ko ari mu buseruko nuko gusha ku ngingo
ingingo fite nuko nubwo turi inaha ariko mu Burundi n'amahoro nta kibazo nubwo twazi na ariko dushaka kuzatana ngo gusa nabonye kuko twawungiye gusa ntabibonye kiba iyo n'amahoro mu Burundi
nawe uri impunzi mbese
ntabwo ndi impunzi gusa abo bantu bahunze gusa ndabateye akamo gutaha mu Burundi Burundi n'amahoro
ariko nawe uri Umurundi
ibyo ndi Umurundi
none si Kirehe urahakoreye uri mutwawe ntabwo uri impunzi
naje kurondera amafaranga
urahaho karonka
ndaronka
hanyuma ugashyira n'umuryango mu Burundi
nawishyira nta ngorane
mbere yo kuza guhaha mu Rwanda wakoraga iki mu Burundi
nari umunyeshuri
hanyuma uheba kwiga
amashuri aza kunanira ndongera amage narongera ubuzima
ishuri urariheba Burundu
nari yaje nabuze kumizanya ndakenye nabuze make no kwifashisha ndi ishuri
ibyo ngibyo bitumye ntekereza amakuru y'Ijwi rya Amerika duherutse gutangaza yuko abana benshi bava mu mashuri kubera ubukene ni imwe mu mpamvu zihari none se kuki uvuga ngo mu Burundi ngo hameze neza kandi wumva mufite ubukene
niko yambuga ameze neza niko ibyo yose byabaye zahunze nari mu Burundi nakonye atangwane zabayeyo navuyeyo ku mahoro n'ubundi bidasigira bafite ku mahoro n'ubukene
oya ubukene ntabwo butera amahoro burya nabwo hari abantu bahunga ubukene hari abantu bahunga ubwicanyi hari abantu bahunga andi makuba ibiza ibintu nk'ibyo guhunga ni uguhunga cyangwa se gusuhuka ni ukuvuga ko hari ikibazo gusuhuka ni uko nguko nyine umuntu ajya gushaka bo reka twe kwigomba mu ijambo ndagushimiye cyane nayisiwe ndagushimiye pe
nawe mwakoze
nuko Bobe we twakwi Yego Bobe twa
umugeye
Ye urakoze rwose aho ngahikire Bobe we twakwimye jambo turaryiharira ariko mu magambo makeya Ye Mugisha nawe yararimo avuga ko yabaye umumenyesha makuru yandikaga mu kinyamakuru hanyuma za kubiheba n'ukuvuga dufatiye ku karorero ke hari abandi bantu mwebwe mwabamuzi bahebye umwuga w'itangazamakuru w'umumenyeshamakuru bageze hanze y'u Burundi bahunze
ego abo bariho vema bariho kandi benshi kuko ukora ariko ndakubwira abamenyeshamakuru uno munsi b'abarundi bahunze igihugu cy'u Burundi bahunga umutekano wo muke bahunga ubwicanyi bukorerwa abantu bahunga kubera ibimenyeshamakuru byaturiwe birugagwa bararenga 100 ararenga 120 kure niyo ariko bamwe mu baronse amahirwe yo kuguma mu mwuga bakabandanya bakora uno munsi mbere bagashobora kubironkamwo utwo gusumira abana abo onyi bari mu bitigiri bya 80 murumva yuko hari abamenyesha makuru barenga 40-50 bahebye uwo mwuga uno munsi bagiye kurondera ubundi buzima nagenda babwire hariho n'abandi bari mu bukene ntangere mu bushomeri mu buhungiro ibyo ni ibintu bibabaje mu Buganda muri Kenya mu Rwanda muri Congo murumva yuko ni ibintu bibabaje si bose banuse amahirwe y'ukurandanya bakorera ibimenyeshamakuru bibandanya bikora
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro muri Sanga umushyitsi ni Bob Rugurika ni umuyobozi wa Radio RPA byabaye ngombwa kwihunga mu 2015 mu kwezi kwa gatanu ubu ngubu rero ikorera mu buhungiro niwe mushyitsi mukuru turi kuganira ku bwisanzure bw'itangazamakuru n'abanyamakuru mu Burundi ibyo twabihereye kuri uriya munsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru uba buri mwaka ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatanu kuri telefone dufite Kwizera Ahmad Kwizera we
Ibwego Tomasi
urakomeye
ndawe komeye
nuko bwira umutumirwa aho herereye
nibisanzwe ndi majya mu Rwanda mu karere kandi murenge wa Buyoga
yego
ikibazo nagira ngo mubaze ese iyo radio cyangwa se abo banyamakuru bashinze ayo maradio yigenga akorera hanze y'igihugu ese arabasha kumvikana kuri FM ku buryo n'abanyagihugu b'abarundi bashobora kuyumva
Ye
urako kibazo najya ikindi cite buriya itangazamakuru yo ridakorera mu muco cyangwa se ritisanzuye hari ibibazo bimwe na bimwe bitabasha kugaragara kugira ngo bibonerwe umuti. Ese ni iyihe advocation baha wenda nk'igihugu cyangwa se ubuvugizi bakora kugira ngo habeho ubwisanzure bw'itangazamakuru aho ngaho mu Burundi? Ese abo banyamakuru yo bigaragaye ko bishwe kuko hari n'ibimenyetso bigaragara ntabwo bakwiye kujyana wenda nko ikirego mu nkiko kugira ngo bakurikirane ababe barabikoze bahamwe? Ibyo bibazo nagira ngo mubaze murakoze ni mwajya kugana mu karere ka Nyamirambo ya Buyoga.
Kwizera, urakoze cyane.
Yego yego Thomas wi
Bob, nuko umwanya ni uwawe.
Ego reka mpere kuri akakabazo ka kabiri. Ndamubwire yuko mu Burundi ibibazo bihari ni ibibazo bikomeye. Abantu ntibafatire kuri iki kibazo cy'itangazamakuru cy'abamenyeshamakuru bahunze. Nagira ndabamenyeshe yuko mu Burundi ikibazo gihari cyadutse mu 2015 ni ikibazo cy'injyane za politiki gikomeye, kuko ni ikibazo cyasenyuye ibwiriza shingiro byari bitanze bihari byari byasowe n'abarundi mu 2015. Ni ikibazo cyasenyuye amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi y'i Arusha yari yemejwe n'abanyepolitike bose b'abarundi n'iyindi migwi yose mu mwaka w'2000. Amasezerano yari yashyigikiwe n'amakungu, yari yashyigikiwe n'akarere, abakuru b'ibihugu bakomeye nka ba Mandela, ba Julius Nyerere, ba Bill Clinton, ibihugu by'u Rwanda, Uganda, za Tanzania bari barabihagarariye. Ibyo bintu rero ntibikibaho. Naha rero mvuga nti nibumve ko cyo gituma hari uno munsi abarundi barenga 300,400 bakiri mu buhungiro. Bumve yuko iruhande bamenyeshamakuru barenga 100, bumve yuko uno munsi mu Burundi hari abakuru b'imigambwe barenga 200 bahunze igihugu cy'u Burundi. Hari abakuru b'amashyirahamwe aharaniye agateka kazi na muntu barenga 40 bahunze igihugu cy'u Burundi. Ikibazo cy'u Burundi ntigihagaze kuri kumwuga wo kumenyesha amakuru. Ni ikibazo cya politiki n'umutekano gikomeye gitegereza kuzotorerwa inyishu biciye mu biganiro bya politiki n'ingingo zikomeye za politiki. Rero natakumubwira aravuze ikintu ati mbega ntabwo bakoze ize advokasi kugira bashobore. Advokasi twarabikoze, twarashoboye gutigurira amakungu icyiza cy'aka kazi dukora. Ni nacyo gituma uno munsi hari abaterankunga, hari abafasha mvamakungu bemeye gushyigikira iki gikorwa dukora. Nagira ndababwira yuko twaritwariye na Leta y'u Burundi, twaritwariye na bamwe muri abo bategetsi, haba mu gipolisi cyangwa mu iperereza, batwononeye amaradiyo. Hariho imanza ziri hariya i Banjul muri Gambi. Twaritwaye, Leta y'u Burundi imaze gutumwa ko akatari kake, yaranze kwitaba, yaranze gutanga ibirego byayo.
Aho ngaho Bob, Bob, bonjour, ni muri sentare nyafurika.
Yego, ni muri sentare ya Afurika, y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ya Union Africaine, ni cour de justice des droits de l'homme, mu Gifaransa menga. Ni sentare yitaho iby'agateka kazi na muntu muri Afurika yegamiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika iri i Banjul muri Gambi. Twebwe nkatwe nka RPA dufiteyo urubanza kuva mu 2016, baratumye ko Leta kugira ize itange ibirego byayo tuburane, yaranze. Murumva yuko twebwe duhagaze neza, dufite ukuri. Hanyuma hari abategetsi twitwariye, hanyuma nagira mbwire uyu ariko aravuga, hariho abategetsi Leta y'u Burundi no munsi iriko irakurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI.
Oya, ntabwo ari u Burundi, CPI ntabwo ikurikirana u Burundi n'umuntu ku giti cye, n'umuntu ikurikira umuntu gato.
Simvuze ko ikurikirana u Burundi, simvuze ko ikurikirana u Burundi, Toma, ikurikirana buriya butegetsi bw'i Burundi, kandi ni ukuvuga abatwara igihugu
bamwe muri bo
harimo benshi kuburetse umwanya wo kubivuga. Ariko icyo ni kikosa gikomeye twakoze. Hanyuma ndagenda babwire kugira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bishinge umugwi
wakoze amatohoza imyaka 5 kuva mu 2016 gushika mu 2021 uwo mugwi ukarangiza amatohoza yabo uvuga kuti mu Burundi hariko hakogwa ibyaha byagahomera bunwa n'ukuvuga ko bakoreye barumvise ibiriko biraba iyo akaba igikorwa cy'abamenyesha makuru n'abaharanira agateka zina muntu nabo barundi bose sinzi bari Burundi ndazi imigambi iri Burundi amasengero ari Burundi yarafashije muri icyo gikorwa uno munsi rero naho atawura kubica intaye mu gahanga turashimye igikorwa twakoze kuko urabona ko caruguruye amaso makungu uno munsi hari abantu bazokurikiranwa bitebe bitebuke
hanyuma kwizera nanone yabajije niko karakabazo ke kambere atese ati izo radio zikorera mu buhungiro zirumvikana kuri FM mu Burundi ku buryo abanyagihugu bazikurikira neza bazumva gute ni kuri FM ni kuyihe mirongo mbese
ego nije ni kibazo cyiza cyane kwizera abadije aya maradio yacu kuva mu 2015 agihunga agitangura gukorera mu buhungiro twarakoreye ku buhinga ngurukana bumenyi ni ibi bimaze ibiharawe kuri za WhatsApp amaudio arasirikira cyane gose kuri za Facebook twaragira amakuru live abantu bakayakurikirana ikibiriraho no kuvuga mu mwanya nyawo hanyuma twarigeze kuba twanashyizeho uburyo butuma n'umunyagihugu uri ari mu cyaro uri yanyarucyari ari mu mitumba ahantu hatagira za internet atayironka amamega ya amatelefone agezeho twarashyizeho ubuhinga bwo kugira ayo makuru abashyikire twakoresha icyo bita les ondes courtes sinzi mu kirundi cyo kinyarwanda ngene nobivuga
tuvuga kuri imirongo migufi tubyita imirongo migufi
yego n'ubuhinga bw'imirongo migufi hariho amashyirahamwe mpuzamakungu yadufasha gushikana ayo makuru yacu hariya mu mirima mu misozi mu banyagihugu batagira internet ivyo rero byaratuma batwumviriza hafi y'imyaka 2 ariko tuza gusanga n'ibintu bizinge abadufasha basanga birazinze cyane gose kuko nagenda babwira igituma twaciye kuri ubwo buhinga ni ukubera ibi avuze bya FM kubwira iradiyo ivugire kuri FM ihabwa uburenganzira na leta ibihari murumva rero yuko leta y'u Burundi ntiyari kutwomora iduhungije itwikira abacu hanyuma yongera iduhe umuhora wo gucicishamo amakuru naho rero nje gituma uno munsi amakuru turayacishamo kandi nagira mbwire kwizera kubera ubu buhinga bwaje bwa WhatsApp bwa Instagram bwa Facebook Live nagenda kubwiye ko uno munsi ibitigiri dufite bitwereka yuko twumvikana hasi kuri rwa rugero nyene abanyagihugu batwumviriza kuko nagenda babwire haheze imyaka 8 abanyagihugu b'i Burundi bamaze kubona yuko udashobora kuronka amakuru udashobora kumenya ibiriko biraba mu gihugu udafite telefone igezweho ifite WhatsApp ifite internet nagenda babwiye ko byagaragaye yuko abanyagihugu benshi baciye bahurumbira kugura bene ayo matelefoni uno munsi abanyagihugu barahanahana ayo makuru
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umutumirwa Bob Rugurika ni umuyobozi wa RPA ikorera mu buhungiro none rero mu masogonda 30 dusigaranye Bob muzaguma mu buhungiro cyangwa muzataha
oya gutaha tuzotaha icyo cyose ni kintu nzi kandi ni icyifuzo cy'umuntu wese icyifuzo cy'umumenyesha makuru wese ari mu buhungiro nuko umunsi umwe dutaha i Burundi tugasubira kurangurira amabanga yacu igikorwa cyacu ku butaka bw'u Burundi tugasubira kujya kuramutsa za banyagihugu bacu dukorera mu mitumba mu ntara ibyo ndazi bizoba gusa birasebye turabirindiriye kuko uno munsi hari ubutegetsi butabyumva butabyerekwa buvuga buti nta bimenyesha makuru byigenga nk'uko byahora kera bizosubira kuhaba ariko turize yuko ibyo bintu bizohaba
Radio Ijwi rya Amerika Bob Marire nukubera ko mbere yo kwinjira muri iki kiganiro hari umuntu avuze ati hari umuntu wambwiye ati watumiye Bob Marire ntoya none nanjye biraje turimo dusoza ikiganiro nuko Bob Rugurika ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya wigomwe uha banywanyi b'Ijwi rya Amerika ndabiseguraho ariko namwe rwose telefone zatugoye rwose n'ukuri pe zatugowe twari twagerageje biratunanira Bob rero ukomere ku kivi
murakoze Toma namwe mukomere kabisa hanyuma turizeye yuko ibihe byiza bigiye kuza biri imbere
namwe mwese banywanye bijwi rya Amerika ndabashimiye iyo muva mukagera murakarama.